babicishije mu gikino bise Kivu berekanye amabi akogwa mu gufata ku nguvu abakenyezi bikageza naho usanga kubera ibibazo by'intambara bituma ugwaruka rufata n'ibiyobyabwenge bigatuma bakora n'ibizira aho usanga hari n'abafashe ku nguvu aho bavukana canke babavyaye ico kino Kivu cagumye cerekana mabi akoregwa abakobwa n'abakenyezi kandi kakaba kamizwe n'ingoma kuko mu mico y'ikirundi bavuga ko koba ari kwimaramaza kandi vyamaze kuba. Roha Sheira inamugisha yari umukinyi muri ico cese aratubwira igituma bahisemwo kurengera imico bagakina badahisha ibintu bibaho.
Biramaze sishobora gusubira kubihora kuko abantu bose baricaye ntacho bari kubarakora kandi bazi ibintu biriko biraba. Reka nzoge ndahantu hose yaba mu ntara zose yaba mu bihugu ivyo byose ngende ndabivuge kwivyo bintu bibaho ko atari ibintu bavuga gusa ni birabaho. Mumenye ko bibaho kandi bibabaje cyane hama mugira ico mufashije abo bagore ariko bafatwa ku nguvu abo bana bacika abasoda batabishaka.
Deporeimo Marcel nawe yari umukinyi muri ico cese
muri Kongo mu Burundi vy'amabiba nkino mu Burundi turaziko imico yacu itubuza kuvuga be nivyo umukobwa yafashwe ku nguvu ntavyashora kuvuga uko abivuze bacha bamfata nk'umusazi rero twebwe ico twashaka kwerekana nuko vy'amabiba mbere naco gituma ifestivale turimwo yitwa Buja Sans Tabou nta kinyegezwa dushaka iyo vyose dushaka kwivuga amakunga bimenye kandi aba bagore aba bakobwa fatwa ku nguvu birababaza mu mibano yacu hariho bamwe bafashwe ku nguvu abandi babura babo bababona kandi kenshi usanga abo bantu baguma basubiramwo ivyo bintu ni ibintu bibabaje cyane mbwa bikaguma bigaruka mu mutwe rero bimwe hajya mwabona ni nk'isanamu y'ivyabayemwo nyene bimutera ubwoba uko murabona hageze igihe yarashatse kuvuga ikintu gikomeye bica biraza nkuko umutera ubwoba imubwira ati hora ziba ntawe ushaka kubimenya ziba acari hagara ko acavuga ati reka ndabivuge ivyabaye.
Hari umwe mu bari baje kuraba ico cese wafashwe ku nguvu ari kwimaramaza kandi vyamaze kuba Artir Banshayeko azwi ku izina rya Kamoteri mu gikino agashi gica ku nsamiri zitandukanye zisamiranira mu Burundi nawe nyene yakinye muri ico cese yishu yavuga ati
amabakorerwa abakenyezi n'abakobwa arabaho mugabo uwo bayakoreye arihorera ni ukuvuga ntabe ahoze kubera bitamubabaje mugaba abahoze kubera ubwoba yumva mu gihe abivuze harimo abantu baca birukana iyo babiwabo babirukana bati wewe uri kivume nkuye kuba ngaha mu muryango wacu bakamwirukana kandi utavuga ngo ni intererano yashizemo kugira bimubeko rero ni ukuvuga ivyo turiko turabivuga tuba turiko turereka abantu yuko bashiki bacu canke abamama bacu bageramiwe kandi rero mu gihe bageramiwe ntitubifate minenegwe.
Eva irakoze umwe mu bari baje kuraba ico gikino yavuze icigwa yakuye muri ico gikino
cyafashije nuko mushikanye n'iyambarira yuko yasamye ndatabishaka mfashe ku ngufu nzo mwihanganira kubera bamva bishobora kumugirira ingaruka mbi.
Jisirene Ndikuriyo nawe yari yaje guterama muri ico gikino c'inkinamico aravuga ico camufashije.
Akira nakuyemo numvise ukuntu nyene abakobwa bashaka kugira ingorane bipanye n'ukuntu bafashwe ku nguvu shikiye nk'umubanyi tubana no mufasha kumuremesha nkamubwira akareka kuvyigumizamo akaza arabwira n'abandi kugira babimenye nabo bamufashe bamuha impanuro kugira nawe ntacyo yihebura ko agumya n'umwe wenyene nabo bikamugumamo ashaka gushaguma agira ingorane nyene byumvira bimugumamo wenyene.
Uretse gukina werekana ibibaho umugwi l'Empire uratanga n'ivyigwa gwaruka ku buhinga bwo kwandika ivyese kubikina co kibona kubitunganya uwo mugwi l'Empire ukaba wari waje gufatwa mu mugongo n'abandi bakinyi bava mu gihugu ca Congo muri Cameroon no muri Côte d'Ivoire. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.